Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Inshuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Ije kuri amatora ku munsi wa gatanu ndoroba ko umugwi semi uriko uragerageza kwiga uraba byo abakuru b'ibihugu bakano karere basabye ko amatora kugizwayo yuko byoshoboka.
Uwo ni Willy Nyamitwe, umuvugizi wa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru yo hirya no hino, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Eugenia Mukankunzi. Eugenia, waramutse neza.
Waramutse nawe Thomas. Bwakeye nshuti mwese muduteze amatwi. U Burundi bwigije inyuma amatora y'abadepite yarateganijwe kuri uyu wa gatanu. Cyakora nta kiravugwa ku itora rya perezida ritavugwaho rumwe riteganijwe mu mpera z'uko kwezi. Gervais Abayeho, umuvugizi wa perezida w'u Burundi, yabwiye serivisi y'igifaransa y'ijwi rya Amerika ko nta matora azaba ku wa gatanu. Yavuze ko komisiyo y'amatora irimo gusuzuma itariki azaberaho hakurikijwe ibisabwa n'abayobozi b'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Ibintu byatangiye kuba nabi mu Burundi kuva perezida Pierre Nkurunziza atangaje ko mu kwezi kwa kane atangaje ko aziyamamariza manda ya gatatu. Kuva icyo gihe habaye imyigaragambyo mu murwa mukuru Bujumbura imaze guhitana abantu bagera kuri 20 baguye mu bushyamirane hagati y'abigaragambya na polisi. Ibikorwa bya gisirikare ku mutwe wa Eta Islamike byahitanye abarwanyi barenga 10,000 mu gihe kitarenze umwaka, nk'uko umudiplomate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabivuze ejo kuwa gatatu ubwo indege z'urugaga zibasiraga umutwe w'abarwanyi ijoro ryose muri Iraq no muri Siriya. Uwungirije sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika, Anthony Blinken, yabivugiye mu Bufaransa umunsi umwe nyuma yuko we n'abategetsi bo mu bihugu bifatanije na Amerika bahuriye i Paris mu Bufaransa hamwe na minisitiri w'intebe wa Iraq Heder al-Abadi baganira ku buryo bwo kurwanya umutwe wa Eta Islamique. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye icyemezo cya Sudani y'Epfo cyo kwirukana uwungirije intumwa ya ONU kuri icyo gihugu cyo mu burasirazuba bw'Afurika. Departement ya Leta yavuze ko kwirukana Toby Lenzer, umuhuzabikorwa by'ubutabazi muri Sudani y'Epfo, ari ugushaka guhangana n'umuryango mpuzamahanga ukorera kugeza amahoro n'umutekano muri Sudani y'Epfo. Lenzer w'Umwongereza yari hafi kuva muri Sudani y'Epfo ajya mu mirimo mishya. Yamenyekanye nk'umudiplomate utaripfana wakunze kunenga guverinoma ya Sudani y'Epfo kuba yarananiwe guhagarika urugomo ruri imbere mu gihugu. Departement ya Leta muri Amerika yavuze ko icyo guverinoma igomba gushyira imbere ari ugutuma urugomo ruhagarara. Urwo rugomo rwakuye abantu barenga 2,000,000 mu byabo muri Sudani y'Epfo. Kaminuza y'icyamamare muri Amerika, Harvard, ejo kwa gatatu yahawe impano nini cyane bitigeze bibaho. Izo ni 4,400,000 z'amadolari kaminuza yahawe n'umunyemari witwa John Paulson, ni umubiliyoneri. Kaminuza ya Harvard ivuga ko ayo mafaranga azafasha ishuri ry'aba engineering, School of Engineering and Applied Sciences, rigiye guhindurwa izina rikitirirwa uwatanze iyo mpano ariwe John Paulson ufite imyaka 59 warangije muri iyo kaminuza mu 1980. Umutungo wa Paulson ugereranywa muri miliyari 11 zirenga z'amadolari. Ubwo yahaga iyo mpano kaminuza ya Harvard yaragize ati, nta gifite akamaro kanini mu kuvugurura imibereho y'abaturage y'abatuye ku isi nko kubigisha. Harvard ifite umutungo wavuye mu mpano ubu wose hamwe hungana na 36,400,000 z'amadolari, bikaba bituma rero ariyo kaminuza ikize kurusha izindi ku isi. Virusi ya Ebola yogogoje akarere ka Afurika y'Uburengerazuba kandi igakura umutima isi yose muri uyu mwaka, ubu yabashije guhagarikwa. Cyakora niba amateka yigisha, icyo cyorezo abahanga baravuga ko nta kabuza kizagaruka. Cyakora icyo gihe abakozi bo mu buvuzi ngo bashobora kuzaba biteguye neza kurwanya iyo ndwara kandi birinda nabo ubwabo. Abashakashatsi bavumbuye ko imwe mu miti izwi cyane kandi ikunze gukoreshwa hishobora kurinda abo bantu bari ahantu iyo virusi ya Ebola bikabarinda kwandura. Iyo miti nuwitwa Zoloft nundi witwa Vascor. Ebola ni indwara yandura cyane kandi yica abayanduye abagera kuri 90%. Abaganga, abaforomo n'abaforomokazi bitaye ku barwayi hamwe na benshi mu miryango yabo barwaye banduye virusi ya Ebola bahuye n'amatembabuzi yaturutse mu barwayi. Kubera rero ukuntu iyo ndwara yandura vuba na vuba, abashakashatsi bahagurukiye gukora imiti n'ingingo imyinshi ikaba ikiri mu cyiciro kigeragezwa. Cyakora ubu imiti isanzwe izwi, iyo tumaze kuvuga, imaze igihe imenyerewe mu kuvuga mu kuvura izindi ndwara, ishobora gukoreshwa kuri Ebola.
Eugenie, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino. Nshuti zacu, murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook VOA radio yacu. Urubuga rwacu rwa internet ni radio yacu voa.com. Amakuru mu Burundi. Amatora y'inteko ishinga amategeko n'abajyanama b'amakomini yarateganijwe ejo kwa gatanu nta kibaye. Seni ni ukuvuga komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora igomba kwiga indi ngengabihe. Umuvugizi wa Perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe yabitangarije mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ivyo kuri amatora ku munsi wa gatanu ntadoba ko umugwi semi uriko uragerageza kwiga uraba vyo abakuru b'ibihugu bakano karere basavye ko amatora kugizwayo yuko vyoshoboka baravye n'amategeko ya Repubulika y'u Burundi harimo n'ubwizo shingiro kugira ngo nk'ibiringo bitegekanije n'amategeko ntibirengwe mugabo naho nyene bakaraba yuko vyo ivyasabwe byoja mu ngiro. Ivyo rero bisha bigaragaza yuko kuri wa gatanu atamatora azo.
Icyo kiringo kizokunguruzwa kizoba ari kiringo cy'ukwezi n'iminsi 30 canke indwi zitandatu nk'uko byasabwe nawe wategetse.
Gihambaye nk'uko hariho umugwi wigenga ujeje gutunganya ivyerekeye amatora mu gihugu cy'u Burundi. Uwo rero utegerezwa kuraba yuko ivyasabwe, murazi ko Burundi buri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Cyabisigura rero yuko bategeza kuraba ivyo umuryango wasabye ufatanije n'amategeko y'u Burundi uko yubatse kugwa kugira ngo iyo ngingo yubahirizwe n'amategeko y'igihugu yubahirizwe.
Mu iyo ngingo ico kiringo cyiza kongerezwa kishora kuba kiri munsi ico kiringo cyasabwe.
Nishu iragoye ko noyibaha kuko ntari mu mugwi ujejwe gutunganya ivyerekeye amatora. Ivyo mu ico kibazo mucamo kibaza abari muri uyo mugwi nuko bategerezwa kuraba ivyasabye uko vyasabye leta y'igihugu c'u Burundi. Kongera hakaba hariho n'amategeko u Burundi genderako kizo shingiro vyose bitegerezwa kubahirizwa. Ivyo rero uyo mugwi niwuca uvyigira hamwe ukaraba icokogwa atacho nonikaye haba kuvyerekeye amategeko y'igihugu haba kuvyerekeye ivyasabwe n'abakuru b'ibihugu kuko abari impanuro batanze mu nzira kubahiriza n'ivyo ubwigenge bw'igihugu kwikukira kw'igihugu mugano mu nzira y'ukubataza amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi.
Abandi abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bazokwemera ikiringo muzoshikiriza na burya babandanya kuvuga ko ikiringo cya gatatu arico ntambamye ikomeye.
Hariho abanyapolitiki batigeze bifuza kuja mu matora babigaragaje mu ngendo bagiye baragira ku buryo bama bafite icyo bitwaza kugira ngo ikintu gikunde ntigikunde ikintu gikunde. Amatora murazi ko yari yegejweyo iminsi icumi kugira ngo bashobore kuraba yuko nabo bashobora kujamwo bitoza mugabo murana ko batashoboye kuja kwiyamamaza bamwe bamwe. N'ubu nicyo kiringo nubwo congerejwe hariho bamwe batazoshobora kuja kwiyamamaza kuko umusanzu basanzwe batagira n'abanywanyi nk'abandi usanga ari n'abanyamahanga takindi bakora atari kuza gutoba. Mugabo icyo umuntu ashobora kwizera nuko leta y'u Burundi izoba yashize mu ngiro ibica nk'ibiriya ivyo isabwa yaba n'akarere cyangwa abanyapolitike cyangwa n'abandi bose bavyipfuza kugira ngo amatora azabe meza abarundi bashobore kwitorera inzego zibarongora biciye mu matora. Mugabo rero igihambaye nuko hariho bamwe uko bigenda kose kunguruza tutunguruza batazo kwigera baza amatora kuko bategeze bayifuza kuva na kera.
Abanyapolitike batavuga rumwe na leta sibo bonye bavuga icyo kiringo cya gatatu departement leta Amerika ejo ku munsi wa kabiri kumugoroba yarasohoye itangazo rivuga ko Departement ya leta Amerika ibandanya kwiyamiriza ikiringo cha gatatu abo batetsi mu babwirike
cyikukiye ni gihugu gifite amategeko biteza kubahirizwa gihambaye nuko mu Burundi tutarenga kubwizwa shingiro gihambaye nuko mu Burundi tutarenga ku mategeko yacu nta gihugu na kimwe cyo kwisi kirekuriwe kubwira abarundi ingene bategeza gutunganya ivyerekeye igihugu cyabo biciye mu mategeko nubwo yo bari Amerika
wili nyamitwe umuhanuzi mukuru muri presidency Burundi murakoze cyane gusi kukanya maduhaye
ndabashimiye nanga
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu ijoro ryakeye ejo grenade yahitanye umugabo w'imyaka 38 y'amavuko ikomeretsa n'umwe mu bana be w'imyaka 4 muri komine Buterere muri Bujumbura. Edi Rwema yagiye kwa nyakwigendera kureba uko bameze.
Ubwo twasuraga urugo rwa nyakwigendera Ndayizeye Abdul twahasanze imbaga y'abantu yari yaje gufata mugongo uwo muryango nyuma y'uko igisasu cya grenade kirashwe mu rugo rwa Ndayizeye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Icyo gisasu cyajugunywe mu cyumba nyakwigendera n'umuryango we bararamo kinyujijwe mu idirishya. Aho muri iyo nzu hagaragara umwobo munini uri hasi y'igitanda bari baryamyeho n'indi myobo mito mito igaragara ku mabati. Iyo myobo ngo yatewe n'icyo gisasu cyaje no guhitana Ndayizeye kigasiga gikomerekeje bikomeye umwana we w'imyaka 4. Shukran Ndayizeye umufasha wa nyakwigendera yatubwiye uko abyibuka biba.
Amasasi niyo yatanguye kuvuga. Inkozi itanguye kuvuga bazirasa ngaha nyene zica hejuru nako turyamye ngaha. Ye rera cyabara byumvise acarafata je ampindira hari yanya mbunda hari anabana. Umwe cyaguma ngaha kuba ntibuse kumufata kubera ibihewe niko bace bakutanya grenade icigwa haryanye. Iguye harya rero kumbe wewe byamufashe byamutabuye kunda. Cendera bikintu cigikwembe ndamuboha munda bwa umugabo mbono umwenga wapi. Iko naje unache nuguru mugyangu chaniita hasi, mvuzi nduru mamagara babanyi, ababanyi uko bache baza, baje baramfasha nyine baramwegeranya, bamujyana kwa muganga taracikana. Yacikaniye mu nzira, ama chatwasubira turamugarura ngaha, kuniko byagenze, niko bache bagenda kuzika.
Madam Shukran yakomeje abwira radio Ijwi rya Amerika ko ashima Imana ko batapfuye bose uko bari mu nzu.
Je nk'ubunya numvumenga nabaye nk'igitimbaye mu mubiri wanje sindi umuntu kandi numvumenga ndi kintu cico cico kubona ico kintu gikubita ndi nga numva n'ubwenge bwagiye. Aha rero umva ndashima Imana kubona dutagiye twese bugabo umushinga nawe wanje naje agiye nani ndabishaka. Je byo bavyuvuye ko sinobimenye kandi ndacyatangura nimwe yarafitaneye n'umuntu. Kino munu wese nta numwe arafitane ingorane yiwe warango novuga ati no mvuga ati bo bamuhoye iki inye abarashe bahejeje kurasangaha bacha bagenda basanza zisoro kuko bari bigabuye zimwe mu yo mwanye nace numva zivugira iyo onya izinumva iyo o naho uyo munu uyo mushinga nawe wanje yigiriye twamuzanye ngaha anyamaze kufa mu yo mwatukira ngaho mu masamu nani zijoro tumvize ni zitanguye kuvuga ushika naho abantu bashwarika barasubira mu mazu jensi garanga haje nyene ati nta kuni naho ndi buje reka nguma hanyene nanje banyiti nkoshya nawe ndazuva uko gushika aho zihera cyabigenda ukonye.
Abaturanyi ba nyakwigendera bo batubwiye ko bakeka ko yishwe azira kuba yari umuyoboke w'ishyaka FNL rya Agathon Rwasa. Ibi kandi byaje kwemezwa na bwana Agathon Rwasa uyobora ishyaka FNL ritemewe na leta mu kiganiro ya High Radio Ijwi rya Amerika.
Amatati yarafitanye n'umuntu numwe kore urumva rero yuko ibiriko birako abantu bahishamye kandi nabe kwa ba FNL nawe nta kindi yazize kugurumba kana muteye mu rugiwe ibyo rero tukaba tubitera ibyatsi iyo ngendo ndifasha u Burundi kokorora kiretse kushobora kubusubiza mu ihombe gusumbya ikindi no vuga nuko hoza aba FNL n'abandi bose bari ko barazira baranira gateka kabo asaba abategetsi n'abakunzi babo gutahura yuko igihe uko ndikizokubakwa n'impfu kizubakwa n'abantu bari bazima mubahirize kiremwa muntu nimba ari uko z'imyerekano bamwubahirize n'uburenganzira bwiwe hanyuma ibibazo byo babihara abantu bicarane babivugane babitorere umuti bari hamwe kuko intimba ndishobora kudufasha kubaka Burundi na buhoro buhoro.
Kuri telefone umuvugizi wungirije wa polisi Pierre Nkurikiye we yemeje ko mu ijoro amagrenade yatewe muri Buterere ariko avuga ko atari yakamenye iby'urupfu rwa Ndayizeye. Edirwema, Radio Ijwi ry'Amerika, i Bujumbura.
Abavuye mu byabo baba mu nkambi ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi ejo baramutse bashyamiranye n'abaturanyi babo, ariko byabaye mahire baza gutandukana bumvikanye ko bagiye kubana neza. Desire Hatungimana ejo yari yagiye gusura iyo nkambi y'abavuye mu byabo ya Ruhororo muri Ngozi.
Ikambi yabateshejwe izabo ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi iri ku birometero 200 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Iyo kambi yabateshejwe izabo ihari kuva mu mwaka w'1993 mu gwimo Uburundi bwagiye buracamwo. Muri iyo kambi nkuko Mustanteri wa komine Horo abitumenyesha, hakaba habamwo imiryango 2,500. Kuri uno wa gatatu aba muri iyo kambi n'ababanyi babo bataba muri iyo kambi bavyutse bashamiranye, intandaro ya vyose ikaba ari uko ku munsi wa kabiri ku mugoroba abari bavuye kwiyamamaza mu mugambwe CNDD-FDD batewe amabuye n'ugwaruka go muri iyo kambi. Abo mu mugambwe CNDD-FDD nabo baca barihora. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano byatumye bishikira ari iyo kambi y'abateshejwe izabo kugira basuke mu mabisi. Inama yahuje abaserukira abandi irangiye, uwaserukiye ababa inyuma y'ikambi akaba ariwe yashikirije ivyo bapfunditse.
Uwo bayumva afisa gatima kuko bavuga ati barateye ibuye mwene wacejo, nanje nagezwe kurondera uwundi tudahujije ibyiyumviro ndamutera ibuye, amenye ariko karisokoroye akayitera twamusanzwe n'ubizi ko tunabimenyere nawe ujya mu kuzimu n'umucubo tugukuraye. Twe n'abapolisi twirwa turarondera wakoze ikosa uherereye iwacu. No kurundi ruhande twasezeranye yuko ibyabaye iminsi bimaze biba ubu uyu agiye guhe icongewe ko nuko umuntu wese ava iyo ruguru muri cyita twisoma twiwe cyangwa aruragira cyangwa bate kuvoma mu mwakira nkuko muhara musanzwe mu mwakira kwa muvandimwe mwakira kwa ndimwe wari atangorane. Hanyuma uwo girwa ingorane n'uwundi n'uwo bagomba n'uwo banagomba ari ugomba gutera ingorane uwundi anyaruke kubitubwira kare kugira ngo uwo muntu nava dukwegera mu ngorane tudashaka kuja mu murakoze tugira amahoro.
Mu gihe iyo kambi igwiriyemwo cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, abari nyuma y'ikambi nabo bakaba bagwiriyemwo abo mu bwoko bw'abahutu, twashatse kumenya nimba koko atangorane z'ubwoko zoba zihari. Umwe mu ba mu ikambi y'abateshejwe izabo mu Ruhororo akaba yatumenyesheje yuko ivyamwoko iwabo atagaciro bakibiha kuko bagihana indaro kugeza n'uno munsi.
Nta moko arimwo, gusa abantu urumva iyo habaye ikibazo urumva abari muri site baca bahagararira agateka kabo muri site, abo mu misozi bagahagararira agateka kabo mu misozi. Mugabo muri make nta moko arimwo kuko nawe urica umuhutu ngo nuko yaje muri site, nta n'umututsi arapfira mu mirima ngo nuko ari umututsi. Ivyo rero tuca tubona yuko atavya moko arimwe ahubwo aragashapfu canke ingaruka y'ivyabaye mu bijanye n'intambara. Mugabo gushika uyu munsi nta moko ari karahiga yandi kuko twese turavanganye, kandi nkuko nayo kubwiye muri site baranwa bamwe no kuryama bakaryama, no mu misozi turagenda bamwe bakanwa abandi bakaryama. Cyo gituma mvuga nti nta kintu c'ubwoko biba ari ibintu nyene by'umuntu yadurumutse mu mutwe yifuje kugirira nabo uwo canke kiriya, mugabo bigaca bifata intumbero ya site canke intumbero yabo mu misozi.
Mustanteri wa komine Ruhororo bajya kaziri Clement akabamenyesha yuko batanze impanuro kandi yizeye ko bazozikurikiza kuko uzozirenga ko azohanwa yisunzwe amategeko.
Impanuro twatanze nuko abantu bose botekana bahama ugwaruka ugwaruka mukumva yuko umuntu ari mundi mugangwa atari umwanzi yigire bakamureka kirenga atangorana, hanyuma tukaguma turi mu mahoro.
Hanyuma mbega abo bakwega induru birashika mukabahana?
Bon, imisanzwe ingwani yabaye yagira abanyine ngaha nuko abantu benshi bagiye barakora amakosa batigeze bahanwa, kuko hari abantu niyo batumye ko batita butungane, ariko mu byo deje kumvikana bari baserekeye abantu muri site nuko ubu umuntu azokora icaha azogihanirwa kwa twikiwe.
Biravuga ko ngaha ku Ruhororo abakozi ikosa muri site biragora ko bahanwa, n'abakozi ikosa mu mugambi biragora ko bahanwa. Ivyo ntivyononera intwaro?
Bo twebe twononeye kwa nk'ubu yo ntaca twe twakwa twe twajira iki kibazo umva byatwononera, ariko twaza ko bigiye guhera kuko twabona intambwe kuko utwara inkuru nyinshi. Hari n'abantu benshi bahora bashyigikirana mu gihe batari kubivamo bakubwiye ati ntakandi bagomba gukora ikosa ntiduharwe ko twese. Umva rero ikintu cyo ko abantu bashyigikirana amafuti yuko birahera ibizonibaza ko byose bizo bigenda bigenda neza.
Umuntu wo mu mugambi CNDD-FDD yakora ikosa muri itegure kumuhana nawe nyine?
Tuzomuhana.
Abategetsi bamaze kurangiza akazi kabo, hari uwo twavuganye wo muri site ya Ruhororo akaba yatumenyesheje yuko ingorane zo muri iyo kambi n'iz'abataba muri iyo kambi zitagiye kurangira, uwitwa Theogene batazira binebagu atwara umugambwe Sende DFDD ku mutumba wa Kinyami adahanywe hisunzwe amategeko kuko ari we nkwezi ya karere.
Jewe sinovuga yuko imishamirano igiye kurangira gukubera na cyane cyane umuntu yitwa Habimana Theogene batazira binebagu amaze gukora kenshi amakosa ahohotera agateka k'abanyagihugu. Kenshi niyo bamushengeje byarigeze no gushika mu nzego nkuru nkuru z'ubutungane nko kwa procureur twamatubona ibyaha akora bama basa nkuko baza kumvikanisha tukibaza ko amategeko yoba yarimutse canka koreshwa kuri bamwe bamwe. Twifuza rero yuko umuntu yofatwa nk'abandi barundi ntiyamarika arahungabanya umutekano kandi abategetsi ntibame bariko barakoresha umwanya w'imfagusa mu bintu byo kuza guhumuriza.
Mwamenya ko kubera ku kajagari kari kavyutse aho ku ruhororo atashuri atasoko eka nta kintu na kimwe cariko kirakora kuko bose bari bameze magabo. Desire Hatungimana mu ruhororo mu ntara ya Ngozi, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ibibazo by'impunzi z'abarundi 2024 bari mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda ntibirakemuka. Ibyo bibazo birimo iby'ubuvuzi budahagije, kubura ibikoresho by'isuku ndetse no kutagira inkwi zo gucana zihagije. Erika Bagiruwe Ubusa araduha inkuru irambuye.
Ubuvuzi budahagije ku mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mahama ni kimwe mu bibazo by'ingutu byugarije izo mpunzi. Abakeneye serivisi z'ubuvuzi ngo biracyabasaba kubyuka mu gicuku bagatonda imirongo, bikaba byabafata n'iminsi nk'itatu bataragerwaho kubera ubwinshi bwabo. Hafi 2024
sambira umwana aricikanye, ndavuga ati none ntimubona ko umwana wanje acikanye kubera mutamwitayeho, ati nkumi yo mwamwitaho umwana wanje ntabacikanye. Twarashwanye nyene n'abaganga gushikaho nyene baca bashavura ngo dukurire ngahangu ibi bintu ngo nta muntu aza kubyemera. Yemwe kabisa nanje ndarira ndumva nyene kwishavura inyishe none n'ubu nace mvuga ati kabisa nta vuriro dufise.
Ntavura mufite gute kandi rihari?
Oya hari ivumo nirimwe. Harakenewe urabona ko inkambi ingana. Raba nawe urabe hari hagurya iyo hagera urabe na hariya urabe no ngaha. Ivuriro nirya gusa niritoya. Hakeneye irindi vuriro hirya akaba nirindi hariya kumazi abantu bakivuza neza amavuriro akaba atatu n'abaganga bakongererezwa.
Kuri ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda abaganga babiri ku 23,000 by'impunzi ntibahagije ariko sinabakeye. Bwana Antoine Ruvebana umunyamabanga uhoraho muri ministeri yita ku mpunzi.
Abazi by'ubuganga badusobanuriye yuko mu Rwanda ubu igipimo tugezeho ari umuganga umwe ku bantu 10,000. Nuvuga yuko hano mu nkambi zo standards z'u Rwanda twazigezeho abaganga babiri ku 23,000 turaho ngaho bugufiye. Ariko rero ntabwo tuvuga ngo birahagije, uko ubushobozi bugenda bwiyongera niko n'abaganga bagenda biyongera. Ariko ngubu mu byukuri abaganga babiri turabona yuko bitewe n'ahantu baro bavurira no harakera hato bisaba kutuhongera tubone uko cyabari ikintu gihagije.
Tukivuga ku bibazo byiganje mu nkambi ya Mahama y'impunzi z'abarundi kandi ibyumweru bitanu bishize nta n'umwe urahabwa ibikoresho byo kumeseramo no kwifashisha mu yandi masuku. Isafuri iteka kubayibonye ni nayo bogeramo bakanameseramo.
Ukuntu tumesa tura njane nola gasafuri ntekamo akaba ari komeseramo nkaca nongera nkoza n'undi nkateka.
Uwageze hano ryari?
Jewe twese nahageze kenetse cyacu zo kwa kane hano.
Hari umu mama nikumva avuga ngo
ngo ntabwo ari ikibazo cyawe nyine bimeze bite
nibyo nibyo se nta numwe abahaye base yo kumesuriramo
byo ntabwo ari umwanda se
none se tubigenze gute woguma wambaye ikintu kinuka ubone isafuriya nk'icyo uyitekamo nyine
igisubizo cya minisiteri yita ku mpunzi kuri iyi ngingo ngo si umwihariko w'abari mu nkambi ahubwo ngo bishobora gufatwa nk'ikita rusange ku bafite ubushobozi buke mu byaro byo muri Afurika bwana Antoine Ruvebana nanone
navuga yuko rero babaho nk'abakene mu giturage ntabwo abaturage bose n'abanyarwanda bafite amabase kandi kumesera mu isafuriya ntabwo ari byo mu nkambi z'u Rwanda no mu giturage wabisangayo ntimwirengagize ubuzima tuho muri Afurika ibyo ngibyo birashoboka ku ikintu kimwe gishobora gukoreshwa ibintu byinshi kubera ubushobozi bukeya
naho ku bibazo byo kutagira inkwi zo gucana bitera bamwe kuva mu nkambi bajya kwangiza ibidukikije ubuyobozi bwa minisiteri bitaho mu Rwanda bwo bwemeza nta shiti ko izubagenerwa zihagije twagiye aho bazitangira mu nkambi ya Mahama
muraho
muraho
ni wowe utanga inkwi izi ni z'abantu bangahe
akanako kweta akoresha ari mijyango 22
abayobozi banyu baravuga ko mufite inkwi
ni nkeyenyane ndazikwereke none nta muntu mwezi yikore nta muntu mwezi yikore inkwi z'abantu 22 nuko uvuga nta nibiro na senkane karimo ubushize nko ku munsi ane
niko mugabo izi nkwi zazikoresha igihe kingana iki
ukwezi
kamwe tubiri dutatu nuruse barubaze
ehe nako barubaje
tubwira uburyo uzazikoresha
ubu nyine ndabitekesha nkarimwe ukaba birangiye
uteka iki
ibigori
ibigori se izi zahisha ibigori
ni izi nyene baduhaye n'ukuri
icyo bafata nk'umuturambye badahwema gutuma buri rwego rubasuye rureba ubuzima babayemo n'ubuvugizi bugamije kubakura mu buzima busharira bwo mu buhunzi bagasubira mu gihugu cyababyaye cy'u Burundi imibare ya minisiteri yita ku mpunzi mu Rwanda igaragaza ko byibura u Rwanda rucumbika 28,000 by'impunzi z'abarundi zatangiye kuhagera mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka bahunga umwuka bavuga ko ari mu bushamikiye ku matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika imahama mu burasirazuba bw'u Rwanda mu nkambi y'abarundi
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nduzi Eugenie Mukankusa agarutse no muri studio aje kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo
Urakoze Thomas twabwiye ko u Burundi bwigije inyuma amatora y'Inteko Ishinga Amategeko yarateganijwe kuri uyu wa gatanu. Ibikorwa bya gisirikare ku mutwe wa Leta Islamike byahitanye abarwanyi barenga 10,000 mu gihe kitarenze umwaka kuri Iraq na Siriya. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wa Amnesty International uravuga ko abanyanigeria barenga 8,000 bapfuye kubera umugambi wa guverinoma wo kurandurana n'imizi umutwe w'inyeshyamba za Boko Haram. Amnesty ivuga ko abayobozi bakuru mu gisirikare bari bazi neza ko abo bantu bafunzwe kandi bazi n'umubare munini w'abantu bapfa ariko ngo ntacyo bakoze ngo bahagarike iryo hohoterwa. Amnesty ikaba yasabye guverinoma nshya ya Nigeria ku buyobozi bwa Perezida Muhammadu Buhari gutangiza amaperereza. Kuri virusi ya Ebola yogogoje akarere k'uburengerazuba bwa Afurika igakura umutima isi yose muri uyu mwaka. Ubu abashakashatsi bavuga ko bavumbuye ko imwe mu miti izwi cyane ishobora kurinda abantu bari ahantu hari virusi ya Ebola kwandura. Iyo miti ni Zoluf na Vascor. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye icyemezo cya Sudani y'Epfo cyo kwirukana umuyobozi uwungirije intumwa ya ONU muri Sudani y'Epfo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mugume ku maradio yanyu ibiganiro byacu birakomeza mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.